Igete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto. Abikorinto ba kabiri, ikigabane cya mbere. Jewe Pawulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagombye, na Timoteyo umuvukanyi, turabandikiye bo mu ishengero ry'Imana ry'i Korinto, n'abera bose bari muri Akaya hose. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bubabemwo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose, Data wa twese w'imbabazi kandi Imana y'ururimi w'abaro yose iragahezagirwa, itwirura mu marushwa yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabara bari mu marushwa yose, tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Nk'uko ivyo Kristo yababajwe vyarushirije kutuza ko, niko no kwirirwa kwacu kwarushirije kugwizwa na Kristo. Iyo tubabazwa, kuba ari ukugira ngo bibazanire kwirurwa bo n'agakiza, kandi iyo twirirwa kuba ari ukugira ngo bibazanire kwirurwa nyene, guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe n'iyo natwe tubabazwa. Kandi ivyo tubaziga ko birashikamye, kuko tuzi yuko ko dusangiye iyo mibabaro, dusangiye no kwirurwa.
Kuko bavukanye, tutagomba yuko mutamenya amarushwa yatubaye ko muri Asiya, ko twaremerewe cyane biruta uko dushobora, bigatuma twihebura ko tutagikiza amagara yacu. Kandi tumenyeshwa mu mitima yuko duciwe ku iteka ryo gupfa, kugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ariko twizigire Imana izura abapfuye. Yadukijije urupfu rukomeye rutyo, kandi izodukiza, niyo twizigira yuko izokwamira udukiza. Namwe muhuje imitima yo kudufasha mudusengera, ngo ingabire twahejejwe na benshi, benshi bayishimira Imana ku bwacu.
Kuko kwirata kwacu ari uku, kandi ijwi ryo mu mitima yacu rirabishingira intahe, ingeso twagirira mu isi, kandi cyane cyane muri mwebwe, zari ukwera n'imitima itagira ubugunga iva ku Mana, atari mu bwenge bw'abantu, ariko mu buntu bw'Imana. Kuko atabindi tubandikira, atari ivyo nyene musoma kandi mwemera, kandi nishimiye ko muzovyemera gushitsa ku iherezo, nk'uko mwatwemeye agace, yuko turi ivyirato vyanyu, nk'uko namwe muzoba ivyacu ku munsi w'Umwami wacu Yesu. Kandi nk'uko nizigiye ivyo, nagira ngo nzobanza kuza iwanyu ngo muhabwe ubuntu bugira kabiri, no kubaca ko nje Makedoniya, nkagaruka iwanyu mvuye i Makedoniya ngo mumperekeze, munsezere neza nje Yudaya. Nuko aho nagomba gukora ntyo, mbega narahindagurika? Canke ivyo ngabira, ndabigabira mbwirijwe n'akameremere kanje ngo niburanye nti ego ego, maze nti oya oya. Ariko nk'uko Imana ari yo kwizerwa, ijambo tubabarira ntituvuga ngo ego maze ngo oya. Umwana w'Imana Yesu Kristo, umwe twabigisha ivyiwe tukuna Siruwano na Timoteyo, ntiyari ego kandi ngo abe oya, ariko muri we harimwo egome. Ivy'Imana yasezeranye uko bingana, muri we niho egome riri. Nico gituma ari wadutera kuvuga ngo amina, ngo Imana ishimishwe natwe.
Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta, kandi niyo yadushyize ku ikimenyetso, itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu.
Ariko Imana niyo ntanze kwicabona ku bugingo bwanjye, icyatumye ntongera kuza i Korinto kwari ukwanga kubababaza. Si uko tuganza ukwizera kwanyu, ariko dukorana nanga mu birungu umunezero, kuko kwizera ariko muhagazemo. Abikorinto ba kabiri, ikigabane cya kabiri. Ariko nagabiye mu mutima kutazogaruka iwanyu nzanye umubabaro, ninabatere umubabaro buzonezereza ninde? Si uwo nteye umubabaro nyine? Kandi nandikiye ibyo kugira ngo aho nzozira sinterwe umubabaro n'abari bakwiye kunezereza, kuko ndabizigira mwese yuko umunezero wanjye ari wo wanyu mwese. Nabandikiye mfise intuntu nyinshi, umutima wamvuyemwo, ndira amarira menshi. Ntikwari ukugira ngo mutege umubabaro mwebwe, ariko kwari ukugira ngo mumenye urukundo ndushiriza kubagirira. Ariko namba hari umuntu ateye umubabaro, sije wawuteye, ariko ni mwebwe wawuteye mwese, sigomba kubabaza cyane, ariko bamwe n'agace. Icyo gihana benshi bamuhanye kiramaze kuwumeza, none nico gituma mukwiye cyane cyane kumuharira no kumwirura ngo uwumeze atyo ntarengerwe n'umubabaro usagutse. Nuko ndabinginga mu mukomeze kurukundo, kuko icanteye kubandikira ari iki, kwari ukugira ngo ndabageze menye uko muri, ko munyumvira muri byose. Ariko uwo muri buharire wese, nanjye ndamuharira, kuko nanjye icyo mpariye, namba hari icyo mparira, ndagihariye kubganya mu maso ya Kristo kugira ngo Satani ntaronke icyadutsindisha
kuko tutayobewe imigabo yiwe.
Ariko aho naje Tirowa njanywe n'ubutumwa bwiza bwa Kristo ngasanga nugururiwe urugi mu mwami wacu, nabuze uko nduhuka mu mutima wanjye kuko ntasanze iyo tutuma uvukanye wanjye. Nuko narabasezeye je Makedoniya.
Ariko Imana ishimwe yami tujyana nk'abafashwe mbiri muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumumenyekanisha ahantu hose, kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. Kuri abo turagacuka uko urupfu kaza n'urupfu, kuri ba bandi turi ubumote bw'ubugingo buza n'ubugingo. Kandi ibyo ni ndabishobora kuko tutari nka bamwe benshi bacururisha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge bavuga ibiva ku Mana, niko tuvuga muri Kristo imbere y'Imana.
Abikorinto ba kabiri ikigabane cya gatatu. Mbega dutanguye kongera kwishimagiza canke turinda makete yo kudushimagiza? Mwandikiwe canke mwanditse nk'uko bamwe bandi bagomba, ni mwebwe cete cacu canditswe ku mitima yacu c'abantu bose bamenya bagasoma, kuko muboneka ko muri kete Kristo yatwandikishije nk'uko igikorwa cacu kiri kitandikijwe irangi ariko candikijwe nk'emu w'Imana nzima, kitanditswe ku bisate by'amabuye ariko canditswe ku bisate n'ivyo mitima y'inyama.
Uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo, si uko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cose nk'aho ari twebwe candurutse ko, ariko dushobozwa n'Imana niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha, yamarasa abakozi b'ivyandikishijwe indome ariko nab'impwemu, kuko ivyandikishijwe inyuguti vyicisha ariko impwemu ihesha ubugingo.
Yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe indome zikorogoshewe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu naho bwari bwazananye n'ubwiza, ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye abisirayeli badashobora gutumbira mu maso ha Mose. None ko vyabaye bityo, ubugabuzi buganzwa na mpemu ntiburushiriza cyane kuzanana n'ubwiza? Ubugabuzi bwo gutsindwa ko ari ubwiza, ubugabuzi bwo kugororoka burushiriza kugira ubwiza bw'akaburarugero? Mbere icyari gisanganywe ubwiza nta bwiza kigifise, kuko haje ubwiza bukirengeye. Igishira ko cyari n'ubwiza, igihoro kirushiriza cyane kugira ubwiza.
Nuko ko dufise icizigiro kingana gityo, tuvuga tutabobotereza na gatoya, ntidusa na Mose yitwikira mu maso kugira ngo Abisirayeli ntibahanga amaso iherezo ry'ubwariko buraherengetera, ariko imitima yabo irakomantara. Kuko gushitsa n'ubu ca citwikiro kikiriho mu gisomwa cy'isezerano rya kera ntikirakurwaho, kuko muri Kristo ariho giherera. Ariko gushitsa n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, icyo citwikiro kiba ku mitima yabo. Yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, icyo citwikiro gica gikurwaho.
Ariko umwami niwe mpemu, kandi aho mpemu uhoraho ari niwe uhaba umwidegembyo. Twa twese ko tutitwikire mu maso tukerekana nk'ikiro ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukajya mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mpemu. Abikorinto ba kabiri ikigabane cya kane. Nicyo gituma tutihebura kuko dufise ubwo busuku nk'uko twagiriwe ikigongo. Twanse ibiteye isoni bikorerwa mu mpisho, ntitugenda mu bugunge, ntidufudika ijambo ry'Imana, ariko kwerekana ukuri nuko twishimagirisha mu maso y'Imana ku mutima w'umuntu wese. Ariko namba ubutumwa bwiza twahawe butwikirwa, butwikirirwa abahona nibo batizera, bamwe ikigirwamana c'iki gihe cyahomye imitima ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ntubakire, niwe shusho y'Imana. Kuko tutigisha abantu ibyacu ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe ko turi abashumba banyu kubwa Yesu. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza niyo yakiye mitima yacu. Kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana uri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba ngo ubushobozi buhebuje w'ubw'Imana butavuye kuri twebwe.
Dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mpatane, turazazanigwa ariko ntituranduka umutima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Imisi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu.
Kuko twebwe bariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu zopfa. Nuko rero urupfu rudukoreramwo ariko ubugingo bubakoreramwo. Ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe ngo nizeye, nico catumye mvuga. Natwe nyine turizera, nico gituma tuvuga. Kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu, natwe izo tuzorana na Yesu kandi izo mudushira twe namwe. Kuko ivyo vyose biba ku bwanyu kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongeranishwe no kugwira kw'abantu bugwize ishimwe ngo ritere Imana icubahiro.
Nico gituma tutihebura. Ariko naho umuntu wacu wo kuruka bari karabora, umuntu wacu w'imbere ya mahinduka mushuko bukeye. Kuko amarushwa yacu awautse yakanya kanone iyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe ni turaba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka. Kuko iboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira.
Abikorinto ba kabiri ikigabane cya gatanu. Turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe, dufise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko itazoshirayo mu ijuru. Kuko tunirira muri uru rusago kwifuza kurwambikirwa kw'inzu yacu izova mu ijuru, namba tuyambaye tutazosangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe bari muri uru rusago tuniha turemerewe, si uko tugomba kwamburwa, ariko tugomba kwambikirwa kuri rwo ngo gipfa kimirwe n'ubugingo.
Kandi yaturanije ku bwico nyene n'Imana yatugwatirije mpwemu. Nico gitumana ntajyo turinda mu mutima, kandi tumenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba tugerereye kure y'umwami wacu.
Kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, ntiturongorwa n'ibyo tubona. Yegome turinda mu mutima, kandi icyo turushiriza gukunda ngiki ni ukugerera kure y'umubiri tukaba iwacu ku mwami wacu. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri. Kuko twese tutazobora kugaragariza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri mu mubiri, ari cyiza ari kibi. Nuko kuko tuzi nge no kubaha umwami wacu kumeze, twemeza abantu, ariko Imana turayigaragarira. Kandi rero nizigiye yuko tugaragarira n'imitima yanyu, nitwongera kubishimagiza ko ariko tubanyandura uko ingene mwokwirata ku bwacu kugira ngo muni ivyo mwokwishura abirata ivyo ku rukoba batirata ivyo mu mutima. Namba dusadze dusadze iby'Imana, namba dufise ubwenge ni mwebwe dukorera.
Kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi icyo tuzi tudakekeranya ni uko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Kandi icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Nico gituma kuva ubu tutakigira uwo tumenya ku byo kurukoba. Naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko noneho ntitukimumenya dutyo.
Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari cyari mu gishasha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bibaye bishasha. Ariko ivyo vyose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa c'ukunywanisha. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura kw'icumuro vyabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo.
Nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo, Imana isa niyibaduhanurisha. Turabahanura mu gishingo ca Kristo, mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo tumuhindukiriremwo kugororoka kw'Imana.
Abikorinto ba kabiri kigabane cya gatandatu. Kandi ko dukorana nayo turabinginga nkwerwa ubuntu bw'Imana ngo bubapfeko. Kuko yavuze ati, mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehubu ni igihe cyo kwemererwamo, ehubu ni umunsi wo gukirizwa ko. Kandi ntitugira icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe kugira ngo kugabura iby'Imana kwacu ntikugawe. Ariko twishimagiza muri vyose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu vyago, mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwirirwa ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mwemu yera, mu rukundo rutari uruheyi heyi, mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, tuvise ibirwanisho by'ukugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubamfu, mu cubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mu ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma, ariko turi abanyakuri. Twiyumvirwa nk'abatamenyekana, ariko turi ba rurangirana. Tuboneka nk'abagira bapfe, ariko raba turi bazima. Tuboneka nk'abahanwa, ariko ntitwicwe. Tuboneka nk'abababara, ariko tunezerwa iminsi yose. Tuboneka nk'aboro, ariko dutungisha benshi. Tuboneka nk'abatagira icyo batunze, nyamara dutunze byose. Akanwa kacu karabasesekariye, yemwe Bakorinto, umutima wacu uragutse. Ntimwagiwe muri twebwe, nyamara mwagiwe mu mitima yanyu. Nuko ndababwira nk'abana banje, namwe nimwaguke, mwishure nk'uko mwagiriwe.
Nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka no kugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Canke uwizera n'uwutizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti: nzobagereramwo, nzobagenderamwo, mba Imana yabo, nabo baba abantu banje. Nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye ko niko rahavuze, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye na kimwe, nanjye nzobakira, kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko raho ashobora byose avuze.
Abikorinto ba kabiri, kigabane kino. Nuko bakundwa, ko dufite ibyo byasezeranywe, twiyuhagira ubumana bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kuba bera tugushikishe kubaha Imana. Muduhe ikibanza mu mitima yanyu. Nawe twagiriye nabi, nawe twononye, nawe twagunze. Sindabivugiye kubagaya, kuko maze kuvuga yuko muri mu mitima yacu, ngo dupfane kandi ngo tubaneho. Ndababwira ndabizigiye cyane, ndabiratana. Nuzuye ihumure, ndushiriza kunezererwa mu marushwa yacu yose. Hamwe twaje i Makedoniya, umubiri wacu ntiwari bwatenzukirwe na gatoya, kuko twabatwa uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije ukuza kwa Tito, kandi si ukuza kwe konyine, ariko kandi no guhumurizwa mwamuhumurije namwe, nuko yatwiganiye inkumbu zanyu mwangiriye n'amarira yanyu n'ishaka mwandwanira. Nicyo cyatumye ndushiriza kunezerwa. Naho nabateje umubabaro cacete canje, sinicuza naho nari naricujije, kuko ndabonye yuko icyo cete cabateye umubabaro, naho mwawugize igihe gito gusa. Noneho ndanezerewe, sinezerejwe n'uko mwagize umubabaro, ariko n'uko umubabaro wabateye kwihana. Kuko mwagize umubabaro mu buryo bw'Imana, kugira ngo ntihagire icyo mubura ku bwacu. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa, kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Nimubone umubabaro wo mu buryo bw'Imana, ukuntu wabateye umwete mwinshi utyo, kandi ko wabateye no kwiregura, guhiga imanga, gutinya, inkumbu, ishaka no guhana. Muri byose mwiyerekanye ko mwejejwe muri ibyo. Nuko naho nabandikiye, ivyanyandikishije si ibyo wagize nabi, kandi si ibyo wagiriwe nabi, ariko no kugira ngo umwete mutugirira werekanirwe hagati yanyu mu maso y'Imana.
Nicyo cyatumye duhumurizwa, kandi muri uko guhumurizwa turushiriza guterwa umunezero n'umunezero wa Tito, kuko umutima we waruhuwe namwe mwese.
Namba hari cyanteye ko ndabirata ndabaratira Tito, ntivyantetereje, ariko nk'uko twababwiye vyose ukuri, niko n'ukwirata kwacu twaratiye Tito kwabonetse ko ari ukuri. Kandi umutima wiwe urushiriza kubagirira igishika, uko yibutse ingene mwanyumviye mwese, n'ingene mwamwakiriye mutinya, muhinda agashitsi. Nezero yuko mfise umutima uremye kubw'ivyanyu vyose. Abikorinto ba kabiri, ikigabane cy'umunani. Bavukanye, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Bakigaragazwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akabura rugero, n'ubworo bwawo utagira iyo buherwa byarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwawo.
Kubwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira intahe, kandi bararushije n'ibyo bashoboye, badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira bera. Kandi si nk'uko twabiziga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyine baratwiha nk'uko Imana yagombye.
Nico cyatumye twinginga Tito ngo asozere icyo gikorwa cyo gutabara no muri mwebwe nk'uko yagitanguye kera. Ariko nk'uko murushiriza kugira byose, ukwizera n'amajambo, ubwenge, umwete mwinshi n'urukundo mudukunda, nimurushirize no kugira ubwo buntu nabwo. Sindabivugiye kubategeka, ariko ndabivugiye kugeza urukundo rwanyu kwa rugukuri ndarugerageresha umwete w'abandi. Kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, yuko naho yari umutunzi yahindutse umworo kubwanyu kugira ngo ubworo bw'iwo batungishe. Kandi ibyo ndababwiye kuri ibyo no kubagisha inama kuko bibabereye abatanguye abandi uhereye ku mwaka ushize. Si ukubikora gusa, ariko no kubikunda.
Nuko rero mushitse no kubikora kugira ngo nk'uko mwakunze kubyemera muba ariko mubishitsa ku byo mufise. Kuko iyo hari umutima ukunze wemerwa ku byo umuntu afise, si ku byo adafise. Simvuze ntiyo kugira ngo abandi borohegwe namwe ngo mugogwe, ariko no kugira ngo munganye ngo bibasagutse ko muri iki gihe bibamara ubukene, kandi ngo bizobabera umusesekara nabo bizobamara ubukene bwanyu munganye. Nk'uko handitswe ngo uwegeranije byinshi asanga ataca sesekaje, uwegeranije bikasanga ataca kehaniwe.
Ariko Imana ishimwe ishyize mu mutima wa Tito kubagirira umwete nk'unda bagirira, kuko yemeye inama yacu, kandi kuko agize umwete mwinshi ajwanye bivuye ku mutima.
Kandi hamwe n'uwo turungitse n'umuvukanyi ngo bazanane ishimwe ryiwe ryo kuvya ubutumwa bwiza ryamamaye mu mashengero yose. Kandi si ico gusa, ariko na Karewo niwe yatoranijwe n'amashengero kwa majana natwe kubw'ico gikorwa cyo gutabara, ubwo tugabura ngo umwami wacu ashimishwe, kandi ngo twerekane umutima wacu kubikunze.
Kuko ico twirinda ari iki? Ari cyo umuntu yo tugaya kubwiza ingabire nyinshi tugabura, tubabaye gukora ivyiza si mu maso y'umwami wacu gusa, ariko no mu maso y'abantu. Kandi abo tubarongekanye n'uwo muvukanyi twagejeje kenshi, akaboneka ko ari umunyamwete muri byinshi, ariko none arushiriza kugira umwete kuko abizigira cyane. Ibya Tito niyo dufatanije igikorwa, kandi n'umuvukanyi wanjye dukorana ibyanyu. Kandi iby'abo bavukanyi ni intumwa z'amashengero, kandi n'icyubahiro cya Kristo. Nuko mubereke ibyerekana urukundo rwanyu mu maso y'amashengero, kandi yuko twari dufise inyanduruko yo kubirapa. Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'icyenda. Ibyo kugaburira bera sindinda kubibandikira, kuko nzi umutima ukunze wanyu, niyo nirata mu Banyamakedoniya yuko mufise. Mvuga yuko Abanyakaya bari basanzwe biteguye uhereye umwaka ushize, kandi gushishikara kwanyu kwateye abenshi umwete. Kandi ndungitse abavukanyi kugira ngo kubirata kwacu ntikuzopfa ubusa muri ibyo, kugira ngo muzobe mwiteguye nk'uko nababwiye. Twebwe sinovuga mwebwe ntituzomara amazwi n'ibyo twari twizigiye, namba Abanyamakedoniya bamwe bazozanana nanjye bagasanga mutiteguwe.
Icyo gitumye niyumviriye yuko nkwiye kwinginga abo bavukanye ko nyitangira imbere mu kuzi wanyu ngo babanze gutunganya iby'ubuntu mwasezeranye kera, bibe biteguwe nk'ibyo gutabara hatari mw'ubwimanyi. Ariko icyo mvuga ngiki ngo ubibanke azokwimbura bike, ubiba nyinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye umutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi Imana ishobora kubasaza ku buntu bwose kugira ngo murushize gukora ibyiza byose mufise bibahagije muri byose. Nk'uko handitswe ngo yatanze isabagire, yahaye abakene, ukugororoka kwiyo kwamaho ibihe bidashira.
Kandi iho mubivye imbuto n'imitsima yo kurya n'izobaha, bibongeraniriza imbuto zanyu zo kubiba, kandi zoguza imbuto zo kugororoka kwanyu. Namwe muzotungishwa muri vyose ngo mugire ubuntu bwose butuma dushimisha Imana. Kuko igikorwa cy'uko kugabura kitamara ubworo bw'abera gusa, ariko kandi kirushiriza gushimisha Imana muri benshi. Kuko uburyo mwageragezwe n'uko kugabura bwatumye abo bahimbaza Imana yuko muyumvira, mwatura ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi yuko mwatabarishije byinshi byo kubafasha no gufasha abandi bose, kandi mu kubasengera babagirira inkumbu kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe. Imana ishimirwe ingabire yayo nziza itovurwa. Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'icumi. Je Pawulo ubwanjye ndabinginga kubwo bugwaneza n'ineza bya Kristo, je umuntu aciye bugufi muri mwebwe imbere yanyu, ariko iyo tutari kumwe ndabubahuka. Nuko ndabinginga kugira ngo nitwaba kumwe sinzurinde kububahuka, nk'uko niteguye kuzokubahuka nshize ubwoba. Bamwe batwiyumvira ko tugenda dukurikira iby'akamuremere kacu, naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanisho by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karindwi, dushingura impari n'igishitswe hejuru cyose, kiyasubire kurwanya ukumenya Imana, dufatamira ibyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhana ubutumwa bwose aho mwebwe muzogirira ukumva gushitse. Mbega murabibonwa n'amaso, namba ari umuntu yizigiye ko ari uwa Kristo yibwire n'ibi yuko ko ari uwa Kristo natwe ariko tuba. Kuko ububasha bwacu umwami wacu yaduhaye kugira ngo tububake ntitubasambure, naho narushiriza kubwirata sinzomara amatswe, sinzokwiyumvirwa nk'ubateze ubwoba makete yanjye. Kuko bavuga bati amaketi iwe yarahambaye arasogota, ariko iyo ari ino arakengeretse, kandi amajambo yiwe ntacamaze. Uvuga ibisa bityo niyibwire n'ibi yuko uko tumeze ku majambo yo mu maketi atariho turi, ariko tumeze no ku byo dukora ariho turi. Kuko tutubahuka kwishyira mu gitigiri cya bamwe bishimagiza cyangwa kwigereranya nabo, ariko abo ko birehesha ubwabo kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira. Twebwe ntituzokwirata ibirenze urugero, ariko tuzokwimvira urugero rwacu ko ruhwanye n'urugezo rwawe Imana yatugereye ngo dushike no kuri mwebwe. Ntiturenga karimbi kacu nk'abatabashitse ko, kuko twarabashitse ko koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntitwirate ibirenze urugero, ntitwirate iby'abandi bakoze, ariko twizigiye yuko kwizera kwanyu nikwakura tuzoshirwa hejuru ku bwanyu ku byo twagerewe ngo twagukirwe, tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu, kugira ngo ntitwirate ibyo dusanze biteguye ahagerewe ubundi.
Ariko wirata yirata Uhoraho, kuko uwishimagiza atari we yemerwa, ariko hemerwa uwo mwami wacu ashimagiza.
Abikorinto ba kabiri kigabane cy'icumi na rimwe. Icoma mukanyihanganira ku bupfu buciyemwo, kandi nubwo muranyihanganira, ndabafitiye ishyari ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Ariko ndiyubara yuko nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva kwirobeka kwayo, kumbura ibyiyumviro byanyu vyokoshwa mugaca mureka kugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Kuko iyo hagize uwuzi wanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mwemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Kuko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cane ataco zindusha na gatoya. Naho ndigihweje mu majambo, sindigihweje mu bwenge, kandi ivyo twarabiberetse muri vyose no mu maso ya bose. Canke mbega naracumiye kuko nicishije bugufi ngo mushirwe hejuru, ndababwiye ubutumwa bwiza bw'Imana ku busa. Nasahuye andi mashengero ndayaka ingero kugira ngo nkorere mwebwe, kandi aho nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo ngora. Kuko wavukanye bavuye i Makedoniya bamaze ubukene, muri vyose nirinda kubagora kandi nzoshishikara kuvyirinda. Uko kuri kwa Kristo kuri muri jewe, ntawe uzombuza kwirata nyo mu ntara zo muri Akaya. Ni kuki? Nuko ntabakunda bizi Imana, ariko ivyo nkora nzoshishikara kubikora kugira ngo muzinyanduruko abagomba inyanduruko yo kuboneka nkatwe mu byo birata.
Abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bagunga bigira intumwa za Kristo, kandi ibyo ntibitangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco. Nuko si kigoye ko abakozi we nabo bigira nk'abakozi b'ukugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo.
Kandi nongere kubivuga, ntihagire unyimvira ko ndi gipfu, ariko nimwaramuka munyimviriye mucyo munyemere nk'igipfu kugira ngo nanjye nirate gatoya. Ibyo mvuga se ndabivuga nk'ijambo ry'umwami wacu, ariko ndabivuga nk'uvugishwa n'ubupfu, nizwe yuko mfise inyanduruko yo kwirata ko benshi birate by'umubiri, reka nanjye nyine ndabyirata. Mwihanganira ipfu munezerewe kuko mwibereye abanyabwenge. Murihangana iyo umuntu abagize abaja, iyo abariye, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru, iyo abakubise urushe. Ndabivuga nk'isoni, bisa naho twaba twabagizemo intege nke, ariko ikintu cyose gitera umuntu gushiruka umwete ndabivugishijwe n'ubupfu, nanjye kirabintera. Mbega abo n'Abaheburayo, nanjye ndiwe. N'Abisirayeli, nanjye ndiwe. N'urubyaro rwa Aburahamu, nanjye ndirwo. N'abakozi ba Kristo, mvuga nk'umusazi, ndabarusha. Ndabarusha mu butame, ndabarusha gushyirwa mu mabohero, ndabarusha mu gukubitwa kurenza urugero. Kenshi nari mu irinde ry'urupfu. Abayuda ibihe bitanu bankubise imoko 39, ibihe bitatu nakubiswe ingaga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye, naraye mu kiyaganirirwaho. Nari mu ngendo kenshi mu irinde ry'inzuzi, mu irinde ry'abambuzi, mu irinde ry'ubwoko bwacu, mu irinde ry'abanyamahanga, mu irinde ryo mu bisagara, mu irinde ryo mu Bugaragwa, mu irinde ryo mu kiyaga, mu irinde ryo mu bigira abavukanye, mu butame no mu bucumukure. Ndara amaso kenshi, ngira inzara n'inyota, mara ubusa kenshi, nicwa n'imbeho nambara ubusa. Kandi ntarinze kuvuga ibindi, hari kinza kuko bukeye n'umwitwariri kw'amashengero yose. Ninde adakomera, nanjye simba udakomeye. Ninde agira ikimugwisha, nanjye isoni ntizinyice. Namba nkwiye kwirata, nirata iz'intege nke zanjye. Imana y'Umwami Yesu ni yose ishimwe ibihe bidashira, irazi ko ntabesha. I Damasiko icegera cy'umwami Areta carindishije igisagara cy'Abanyadamasiko ngo bamfate, bancisha mu kadirisha k'uruhome rw'amabuye, ndi mu gisangaza, ndahunga ndamuva mu maboko. Abikorinto ba kabiri, ikigabane cy'12. Numva mpamirwa kwirata n'aho bitagira ikimaze, ariko ngira mvuga ibyo kwerekwa no guhishurirwa n'umwami wacu. Ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganye ukajyanwa mu ijuru rya gatatu, uwashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri sindabizi, canke namba atari mu mubiri sindabizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko umeze atyo, namba yari mu mubiri canke namba atari mu mubiri sindabizi, bizi Imana. Yaduganywe akajyanwa muri paradiso, akumva ibitovugwa, ibyo umuntu atemerewe kuvuga. Kubwo umuntu ameze atyo ndirata, ariko kubwanjye sinokwirata atari intege nke zanjye. Kandi nogombye kwirata sinubaye ndi gipfu, kuko naba mvuga ukuri. Ariko nsizeho kugira ngo ntihagire uwunyimvire biruta ibyo mbonako canke ibyo anyumvako. Kandi kugira ngo sintego kwishyira hejuru birenze urugero, ndabitewe n'uko nahishura ibirushiriza kuba ibihambaye. Nicyo catumye mpabwa igisata mu mubiri, intumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo sintego kwishyira hejuru birenze urugero. Kandi kuri ivyo natakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Arambarira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije kuko ubushobozi bwanjye buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cyane cyane nzonezererwa kwirata intege nke zanjye ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Icyo gituma ku bwa Kristo nzonezererwa intege nke zanjye no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushiriza kugira ubushobozi. Mbaye igipfu ni mwebwe mwabinteye, kuko ivyari bikwiye ari uko mba narashimagijwe namwe. Za ntumwa zihambaye cyane ntacyo zindushije, naho ndi ubusa. N'ukuri vyerekana intumwa vyakorewe hagati yanyu mu kwihangana kose, nivyo bimenyetso n'ibitangaza n'ibikorwa bikomeye. Ayandi mashengero yabarushije iki atarokoje ubwanjye ntababereye ikirushe? Mumparire ico caha. Ehe, niteguye kuza iwanyu bugira gatatu, sinzobanje kubaremereza ivyo muntu kuko atari vyanyu ndondera, ariko ni mwebwe ubwanyu ndondera. Kuko abana badakwiye kuziganiriza ababyeyi, ariko ababyeyi nibo bakwiye kuziganiriza abana. Kubwanjye nzonezererwa cyane gutanga ibyanjye no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu. Mbega ko ndushiriza kubagirira urukundo none urwo nkundwa rugabanuke. Ibyo byo birahaye ubwanjye sinabaremereye, ariko ko naciye mu kandi kenge ubuhinga ubugumu. Mbega mubona batumye ko ari umuntu natumye kubaka inyungu. Nagishije inama Tito ndamurungikana na wa muvukanyi wuwo. Hari inyungu Tito yabatse? Ntitwagendeye muri mwe mumwe, ntiyageze ikirenge mu cyanjye. Uhereye kera mwimvira yuko tubiregura ko imbere y'Imana no muri Kristo niho tuvugira. Ariko yemwe abo nkunda byose tubivugiye kubakomeza, kuko binteye akoba yuko aho nzozira kumbure nzosanga mumeze uko ntagomba, nanje muzosanga meze uko mutagomba. Kandi yuko kumbure hazoba imitongano, ishari, ishavu, ikeba, ukuvuga abandi nabi, insaku, ukwihimbariza ubusa n'imivurungano. Kandi yuko aho nzozira Imana yanjye izosubira kuncisha bugufi muri mwebwe, nanje nkazuririra benshi bacumuye kera ntibihana ibyonona n'ubushakanyi n'ivyisoni nke bakotse. Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'13. Ubu bugira bubu bwa gatatu nzi wanyu, ijambo ryose rizoringanizwa bivuye mu kanwa k'ivyawe na bibiri canke bitatu. Nayivuze nkiri kumwe namwe ubugira kabiri kera, nanone ntariyo niko ndabivuga bitaraba. Ndabarira abacumuye kera n'abandi bose yuko ninagaruka ntazogira kagongwe, kuko murondera ikimenyetso cyo kwerekana yuko Kristo ari wamvugisha. Umwe atari umunyantege nke kuri mwebwe, ariko agira ubushobozi hagati yanyu, kuko intege nke zateye kwabambwa, ariko none ariho kubw'ubushobozi bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke muri we, ariko tuzobanaho nawe kubw'ubushobozi bw'Imana tubereyeho mwebwe. Bari mwebwe mwisuzuma, mumenye yuko muhagaze mu kwizera. Bari mwebwe mwiraba, mbega ntimwiyize? Ntimuzi ko Yesu Kristo ari muri mwebwe, kiretse ko muba muri abahinyuma? Ariko nizigiye yuko muzomenya ko two tutari abahinyuma. Kandi turasaba Imana ngo ntimugire ikibi mukora, si ukugira ngo tuboneke ko turabemewe, ariko ni ukugira ngo mukore icyiza natwe tuboneke nk'abahinyuma. Kuko tudashobora kurwanya ukuri, ariko duherereye mu ruhande rw'ukuri. Turanezerwa iyo tugize intege nke namwe mukagira inkomezi. Kandi icyo dusaba ngiki? Ni uko mutunganywa rwose. Icyo gitumye ndabandikira ibyo tutari kumwe, kugira ngo nitwaba kumwe sinzohambare, nk'uko nahawe ububasha n'umwami wacu bwo kubaka, ariko si ubwo gusambura. Ibisigaye bavukanye, muganuke, mutungane rwose, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro. Nuho Imana nyine urukundo n'amahoro izobana nawe, muramukanishe kugumbirana kwera. Abera bose barabaganiriza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri mwemu yera bibane namwe mwese.